Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri beneza nshuti mwese turi kumwe, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga ku munsi wa kabiri w'indwi umurwi w'igihujejwe gutunganya amatora mu Burundi Seni warasavye amashirahamwe adahanira ibyicaro vya politiki hamwe n'abarongoye amadini bifuza kugenduza amatora ategekanijwe umwaka uza kwimenyekanisha hamwe no kwerekanaho azokura uburyo azokoresha muri icyo gikorwa. Iyo nama ibaye mu gihe igikorwa cyo kwitegurira amatora ategekanijwe umwaka w'2020 kibandanya. Tukukibutsa kw'itegeko rigenga amatora hamwe n'ikirangaminsi cyayo byatangajwe. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye bamwe mu bashingantahe barongoye amashyirahamwe yigenga hamwe n'amasengero bitavye iyo nama kugira ngo batubwire ukuntu bakiye ibyo basabwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora Seni. Turi kumwe na Bishop Calixte Independence arongoye ishyirahamwe ry'abapastori ryiyemeje guhanira amahoro n'iterambere birama mu Burundi. Mwiriwe neza Calixte Independence. Murakomeye. Turi kumwe kandi na Emmy Pascal Nduwimana arongoye ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion Religieuse. Mwiriwe neza Emmy Pascal Nduwimana.
Nakoze turabahaye na maramisiyo niko twebwe ubundi niriwe turi kumugoroba saa kumi.
Murakomeye namwe.
Yegome,
reka dutangure kuri wewe Bishop Calixte Independence. Ubwa mbere na mbere ishyirahamwe murongoye rizo kwikirana amatora atekanijwe mu mwaka w'2020 mu Burundi.
Ego nagira mbanze ndabimenyeshe ubundi we kugira ngo abantu bariko baradukurikirana batahure neza ibyo igikorwa cyacu. Bishop Independence Calixte arongoye ishyirahamwe ry'abapasiteri n'amashengero yabo ryiyemeje guharanira amahoro n'iterambere irama. Mu gifaransa ryitwa Association des pasteurs pour la paix et le développement durable au Burundi, mu ncamake ryitwa APAPA de Bibu, ririmo ababishopu, abapotre, abarevera pasiteri, abapasiteri, kandi dufise amakomite ma provense yose agize iki gihugu, harimo abakozi b'Imana bo mu mashengero yose, kandi nkaba ndongoye n'ishengero ry'abakristo ba Pantekote mu Burundi, Eglise Chrétienne de Pantekote au Burundi, mu ncamake FPB rifise amashengero 45 mu gihugu cyose. Murakoze naguma banze ndabimenyeshe uwundi we. Ku bijyanye rero n'iby'amatora nico gikorwa tujejwe mu rubako no mu migambi yacu girimo. Murakoze.
Ariko ntimwatubwiye ko muzogira icyo gikorwa, muzogira uruhara mu gikorwa cyo kugenduza amatora?
Tuzogira uruhara kabisa, cyane cyane kuko twaranatanguye mbere kwigisha urwaruka tubereka imyemerere kwifata mu matora, imbere y'amatora n'inyuma y'amatora. Kumva rero ko turimo muri ibyo bikorwa tujeje
ku munsi wa kabiri maragiye mu nama yari yatunganijwe n'urwego seni murasha kutubwira mu majambo make cyane rwose ibintu mwasabwe
murakoze cyane ubwa mbere twagomba gufata akaryo keza cyane ko gushimira urwego rushinzwe gutunganya amatora seni ku buryo batanze ubutumwa ni ukuvuga icya mbere nabonye ni uko batumye abakozi b'imana bo mu madini yose kandi barongera batumira n'amashyirahamwe yigenga yose icyo rero ni intambwe ikomeye cyane ku bijyanye n'intego y'amatora itwereka ko seriviti yakora neza kandi ikayitunganya neza yaduha umwizero ko amatora mu gihugu cyacu azogenda neza kandi ko badutumiye mu mwanya mwiza cyane
mu bintu mwasabwe hariho ko mwekwerekana uburyo muzakoresha mu kugenda ayo matora ibyo ni ibintu bisanzwe mwabyakiriye gute ibyo bintu mwasabwe
kuri twebwe twarashimye cyane kuko nk'abantu barongoye amashingiro n'amashyirahamwe twafite uburyo dusanzwe twitunganyije nka twebwe akarero nakubwiye ko twatanze kwigisha abenegihugu integuro y'amatora uburyo bwo kwifata imbere y'amatora n'inyuma y'amatora icyo kintu ni ikintu cyiza cyane ni kutubaza aho uburyo tubukura icyo twaragishinze cyane
murasha kutubwira aho muzakora ubwo buryo
uburyo twebwe tubukura mu banywanyi nk'uko twakubwiye dufite abanywanyi hafi mu gihugu cyose kandi dusanzwe hari nabyo turi ko turakora kwigisha abantu uburyo buva mu banywanyi bacu
namwe mushana yemeye Pascal Nduwimana mwagiye muri iyo nama murasha kutubwira ikintu uruhara muzogira mu matora muzoshimikira kuki cyane cyane
twebwe bwa mbere hoho ishyirahamwe bwa mbere bikurikiranye ku bikorwa by'amatora ako ryakurikiranye ibikorwa by'amatora kuva muri 2025 ndetse uhereye no mu nyandiko ry'abazotora make yari mu ba observateur tukaba twanabikoze no mu mwaka uheze mu gutora ibibwirizwa shingiro ubuhumwe leta canke bagendera ko rero tugikorwa kuravuga yuko ari na gicashano mu shyirahamwe make twebwe tuzofasha kandi igikorwa cy'umurundi wese avuga yuko yaba akunda iki akunda uburundi twebwe rero bwa mbere twaranezerewe nk'uko na pasiteri ya rayivide ubutumwa ingene bwari buri ndetse twaranezerewe n'ukungene ubantu tumenyeshe gikare bakatubwira ibyo twotanga mu kwimenyekanisha mu kwerekana ko tuzokora iki gikorwa twarashimye rero ko babitubwiye kare kandi baduha n'umwanya ukwiriye rero make namwe murabizi ku iradiyo iki gikorwa bwa mbere gusa twarashimye twebwe umugisenge muri kubitegura kandi ukiha umwanya ukwiriye ukiha ubutonde bwiza kandi ukabikora tubona yuko ugomba no gushyira imbere ikirangaminsi ntihagire igitekerezo cyangwa ibyo bindi rero twebwe make turiteguye kandi twiteguye no kuva kera mungu ariko sinabishashi iwacu
murashobora kutubwira amajambo atomoye ukuntu muzocungira amatora cyangwa ukuntu muzohagarikira ika uruhara muzogira n'uruhe cyane cyane ikintu muzokora n'ikiye kugira ngo amatora agende neza abe amatora yizigiwe na bose
ubwa mbere mudukunde tubanze tubabwire ibyo badusabye mu minsi icumi ko hariho ko mbere abatarabimenya neza ko turese kano kagiye kuyigira abandi badusabye ubwa mbere hoho hariho gutangikirwa bita na ordonance ni ukuvuga nikete riba ryatwawe n'ubuntu turangangije tujejwe butwe yabyo bisaba yuko igishyirahamwe kanaka yuko rimenewe ko leta irizi hanyuma kandi baradusaba ko twatangana sitati mu kuvuga ugatwara sitati ya minisiteri yawe cyangwa ya asosiyasiyo yawe iby'imigabo n'imigambi yawe, hanyuma ugashyira ko rero ikete ry'irongo ishyirahamwe ukabitanga muri seri, hanyuma kandi baraduhaye fiche yo kuziga bakatubwira ko twemera yuko twigisha abarundi kwitaba amatora akadusaba kandi nimba bishoboka umuntu ko yokwemeza yuko ajya abacengera mbere bagasaba kugira kuri ku rwego rw'igihugu cyose cyangwa ni ku rwego rw'intara cyangwa buri komine barakubwira namba y'ishyirahamwe mubona ko muzacengera no ku rwego rwose uburundi bwose ko washyira akamenyeko ngaho, hanyuma baravuga ko hari ibikorwa byo gutungira amatora kuba byarakoze kuva muri 2015 2018 urenze umuntu agatashye akamenyeko n'ayo matora icyo yaba yarakoze, hanyuma bakavuga yuko mbega mubyo bikora mu Burundi bwose cyangwa ku mijyi minini nabo kandi bakishyira ako kamenye, hanyuma bakavuga ko Mwarimana nibajije umukozi w'Imana amafaranga tujya gukoresha yagoza bakishyira adakwaza mu gihugu hagati cyangwa hanze ukanabyagoza byari ibintu binoti cyane gatabagira iminsi icumi byose byose bemeho no kumenyesha abarundi n'abakunzi bacu ku nuko ariho twanabikikana
igihejwe amatora. Eme Pascal, mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uyu mutahe aho uzova mwebwe mu ishyirahamwe ryanyu, umutahe wanyu uzova he?
Ubuvuge bwacu tuje turabukura mu banyanyi nk'uko no mu masatiri, kandi muri kino gihe dukuri turashima ko abakunzi abanyanyi inshuti abagenzi b'ishyirahamwe make ko badushyigikira, mugabo kandi tuje turi ishyirahamwe mu mitira kuite do compassion ntacyo bijya yuko abakunzi bacu abari hanze hirya hino bose akakudushyigikira twebwe ntabwo twovuga kwirya ngo twayugaye, mugabo gusa turaraba ubwo buryo yuko buje ari ubutadukura kubwigenge cyangwa butaduhinduza ibyinjiro, mugabo turazi yuko ugushyigikirwa no gufashwa ibyo biraje
mubikagira imbibi. Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na David, mwiriwe neza David, muratwumva? Muri hehe David?
Ndabumva.
Muri hehe?
Yego,
duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro muri
ego cyambere mbanje kuvuga nuko nashaka kubanza gushimira uwo mugwi Seni kwayo manama ukiratunganya, kuko arerekana yuko umugwi usanzwe uri kuritegura, ariko ngira ko ufise amakenga cyane ko ibyo bintu byasabwe abo bantu bagejwe amashyirahamwe yigenga n'ayo mashengero ashaka guhagarika ayo matora, cyane ko icyo kintu bavuga yuko bategereza kuvuga iyo uburyo buzoba aho hiyo bari nk'intamba cyane iyo mugenzi amatora ntibushaka kushyira ngo gatego kugira ngo werekane kugira ngo hazogende kurorera abake, kuko asanze aho ishyirahamwe itaravuga uburyo ikishakisha urumva ntibwo ari fise ububasha bwo kwarikira amatora, mbega hoho kiretse amashyirahamwe n'amashengero ari mu gihugu cy'u Burundi hoba harari hatiwe n'abandi cyane cyane mbere mpuzamakungu zaje ziva mu bindi bihugu
murakoze David amakenga ya David Bishop Calixte Independence.
Murakoze cyane ko kugice kibazo abajije, ariko nta ntamba ihari kuko ishyirahamwe cyangwa ishengero rirafise icyo ryiyemeje, kandi ku bijyanye n'igihugu amashengero asanzwe ari ukugira ngo akore ibikorwa by'iterambere no gushyigikira igihugu mu bikorwa byose igihugu kiba kirimo, rero nta ntamba n'imwe irimo ku bijyanye n'uburyo, kuko nka twebwe turipanze neza ko dusanzwe dufite uburyo ko dufite abanywanyi k kandi nuko twagabye n'ubushiko twatangiye no kubikora rero kwerekana uburyo bumva ibintu ni byiza cyane intamba ni imwe natuma amatora atagenda neza
abanywanyi banyu abanywanyi b'iyindi migambwe
oya abanywanyi bacu nabo mu mashengero atandukanye kandi n'abenegihugu bo mu gihugu cy'u Burundi kandi amatora ku mwenegihugu wese aramurara bose nizera ko baharanira amahoro kandi biteguye kwitorera indongozi zibatwara n'uburenganzira bwabo no kwitegurira amatora n'uburenganzira bw'umwenegihugu wese
ego namwe Pascal emi Pascal mu tubwiye namwe Nduwimana mugice muvuze ko bishikijwe na David amakenga afise cyane cyane yerekeye ibyavuga ko bishobora kuba ari intambamyi uburyo bwo kugabanya abantu bazo kwikirana amatora canke akaba yabaje n'ikibazo ca cindorerezi mvamahanga
yego ko kamubuye gukora nta makenga arimo uko cyo harasi imyaka itari mike imbere no mu kirangandi barabikaba uko umwaka utashye ishyirahamwe ryose rikavuga iy'uburyo bafashe ibikorwa bya konte iyo buza iyo twebwe biri mu bikorwa bya mike byo gutanga amaraporo ikindi nacyo ni uko kumbere tuvuga tuti twarabishimye ko mwarabonye byaratwigishije ibya 2015 uburyo ugasanga ishyirahamwe namwe kumbere ariko arivanga ugasanga bikarakoreshwa tumwa rero kwerekana uburyo nimba buza mu banywanyi bacu cyangwa buza mu badushyigikiye cyangwa bukava hanze ukubyerekana nta kibazo aho rero nibaza ko davidi ko yahumura hanyuma ikijyanye n'uko yari avuga kugabanya abayobozi rw'amakungu twarabibabije muri kenya mbega n'abatsinze batekiniza baza bati urubanza rwose ruragira abaturire ruragira abaja mbwabati nihagera bazibamenyesha nabo igihe cyabo mbwaba ubundi ko babaye baratumira amashyirahamwe n'amashengero ari ngati yacu rero navuga nti ntareme
nahumure
nta gishasha vrema mvuga nti gutanga imayakoreshwa ukuntajya ibyo twanabikora turumva twatangiebahure kandi leta nayo ni ngombwa yo kimenya uburyo iyo bwavuye icyo bwaje no gukora turumva twatakibazo turemareme kandi ahumura
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Herve mwiriwe neza
ndabumva
muri hega Herve
nanje nashikiriza kw'icyo kintu kijyanye no kuba seni isaba amashyirahamwe yigenga
mubanze mutubwire aho muri
ngo ndi Bujumbura
duga ku ijambo rero
yego nanje nashikiriza kw'icyo kintu kijyanye no gusaba amashyirahamwe yigenga ndetse n'amadini yo azokura uburyo iyo ngingo na jesi nayakiriye neza kuko mbona mengo ko bari kwinjirira amashyirahamwe yigenga ugacubona yuko mengo seni yoba iri gukorana na leta yoba atari umugwi wigenga ucubona yuko leta kurya kuntu isanzwe iho nyanga amashengero n'amashyirahamwe abona ko iyo ngingo mengo boyihagarika keni nk'intererano noba ntanze
murakoze Herve Bishop Calixte Independence amakenga ya Herve avuga ko iyo ngingo ishobora kwinjirira ishobora kuba iri kuyinjirira ayo mashyirahamwe nta mashyirahamwe yari muri iyo nama yoba yari afise icyumviro nk'icyo cya Herve
murakoze cyane tutubaza iki kibazo cyanjye uyu mwenegihugu twagomba tumuremeshe kuko nk'uko umurongozi wa Makene Pascal yabishikirije ni ibikorwa dusanzwe tumenyere kandi dusanzwe dukora gutanga raporo y'ibikorwa aho byagiye uburyo aho twavuye kwerekana n'ibikorwa dusanzwe dukora ibyo ni ibisanzwe kuko umuntu wese iyo arita arakora igikorwa gutanga raporo mbere n'ubufanya buryo ari n'uburyo bwiza bwo kumenya uburyo amashyirahamwe cyangwa amashingiro arita arakora mu bikorwa basanzwe bakorera abenegihugu kere bavuga ko ari uburyo bwiza cyane ahubwo twebwe ku ruhande rwacu nk'uko bivuga muri iyo nama abantu benshi iki kintu baracigarutse ko baragishima kuko ni igikorwa kidasanzwe cy'uko n'ishyirahamwe ikwiye kwerekana ibikorwa risanzwe rikora kwerekana n'ingombe zibifite mu gihugu se numva rero ni byiza cyane nakuriho amakenga ko twebwe twabyakize neza nk'uko mwabyumvise twabwiye ko dusanzwe turongo ishyirahamwe ririmo abakozi b'imana benshi kuko tuvuye no mu nama twaciye tugira inama turabashyikiriza ibyavuye mu nama narabishimye cyane atahubwo ibyo ni byiza kugira ngo byerekane n'ibikorwa dusanzwe turi ko turakora n'uburyo aho bupfa rero ni ngombwa ko umuntu nakuriho amakenga n'ukuri ni uburyo bwiza cyane bwo kugira ngo n'amashyirahamwe n'amashingiro amenyekane igikorwa cyarakora akorera bene igihugu murakoze
murakoze Aimé Pascal Ndibimana mu mashyirahamwe yari yatumiwe eka yagize uruhare muri iyo nama hashobora kuba hariho ishyirahamwe cyangwa amashyirahamwe yashikirije amakenga ashikirijwe na Herve ngaha kuri radiyo Ijwi ry'Amerika inyishu seni ishobora kuba yahaye ayo mashyirahamwe imvo nyakuri kugira ngo seni imenye aho umutahuza wavuye n'izi
kandi hari amashyirahamwe menshi cyane yari menshi kandi anatandukanye kandi barababwira byinshi cyane kugeza n'aho urongoye mu gisenyi n'icyegera cy'iwe nabo bari kumwe banafashe umugambi baravuga bati ntawe uza ngaha wese atarabije kandi atishyuwe amashyirahamwe yose barababije mugabo iki kibazo umuvandimwe abadije ni uko bitatu yashyira amasiyo kuko leta ngo imenyere ngo iho nyanga ngo amashingiro n'amashyirahamwe ako kantu byibaza kogakosora leta nta shingiro nayibimwe byifuza ko bariho nyanga cyangwa ishyirahamwe ni imvugo nyine kiyashyiramo nk'ayo mwaka n'itanu ukwezi usabwa cyangwa ko kuyishyiramo akajambo kiwe cyangwa no kubyumviro byiwe mugabo twebwe mu mashyirahamwe twariho kukibaza ibigiye biza kandi muri abiriya nkotwe byo turamashyirahamwe anigenga mu migabo kandi turafite abatwemereye ni leta ibibazo rero uburyo iyo tubukura kandi uri kurashyigikira ibikorwa byo kubaka uri kurashyigikira amatora meza uri kurashyigikirana ingene amatora yoba meza akakubaza ibyo bukura hanyuma ukerekana amahirwe yava atari gusambura igihugu atari kugurirwa nicyo cyane imigumuko ndumvuye ko badati batererewe n'abandi uzananye ntibitwereke ibyo bivuga ko nta kibazo nta ngorane rero mu mashyirahamwe yacu ntawigeze abaza icyo nicyo kibazo kuko n'inama zama zabaye ni ibintu bama bagisabitwa turakora mbere murazi yuko naho atari twebwe n'aya mashyirahamwe ava hanze hariho ingingo nabo nyine bari bababwiye bati amahera nabyo araca kuri konti nkuru ati y'igihugu muri BRD ubu barabikora rero
Aimé Pascal Ndibimana muri ko muvuga ko intererano ivuye hanze ishobora kwemerwa mu gihe itohojwe neza ko atari intererano ifise intumbero
nana bigejeje no mu ntango nzavuga nk'iyi make uburyo ibyo izokoresha ibyo bukura mu banywanyi babo mu bakunzi babo mugabo kandi nzavuga nti nabo bava ntibyumva bati turanye make irakora ibikorwa byiza mu gufasha mu gushyira abantu hamwe kandi ifite n'umugambi wo gucungira amatora no kugira ngo amatora abe meza ari abanyamahanga bakaziterera akakumvice babanje kudusaba byo kugumura abanyagihugu cyanye byo kunaniza leta mugabo bakadutera intege bakavuga bati ni kuri ntagire mu make ajye abura ku kabiro k'amatora ati turifuza yuko make ishyirahamwe ngo twibuke yuko byaba ahantu hari amatora aho hanyuma mu kaduha hanyuma hakadutangwa na raporo imeze neza ati tukabaha uburyo bwo kwigisha abarundi bagiye kwifata neza mu butandukanye bwabo bakitaba amatora rwose atawukwiriwe akanagaragaza ikiri ku mutima wiwe mu mahoro n'umutekano. Twebwe umuntu by'ukuri agisiguye neza ari kudushyigikira, turavuga tuti kaje mugabo icyo tutokwemera ni uwo dufatanya avuga ati nagira ngo abafashe mubyonyine yuko muzotanga amaraporo atariyo, muzovuge ko abayibicanye bitahabaye, muzohakana amatora, muzovuge ko hatsinze naka natoba yatsinze. Ibyo nibyo umuntu atokwemera mugabo ufite urubanza guterereza no gushyigikirwa uburyo bwiza budahungabanya umutekano butaguhu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Thomas. Mwiriwe neza?
Ego, mwiriwe.
Muri hega Thomas?
Ego, ndi Bujumbura.
Kandi kazina ninde?
Ndayishimiye.
Ndayishimiye, duga ku ijambo, kibazo cy'imbiro.
Ego, ahanini nagomba ise n'umegura gato iyo umuntu usabye yuko agufasha mu gikorwa cyo gufungura nk'amatora, kuko nicyo kibazo kiriko, ugaca umubwira ngo mubira naho uburyo bwo gukora ibyo ukoresha uwo cumenga uri kuramugirira, ahubwo nindayo fashe dufate nk'amashengero arafise kuyitunganije mu mashengero bwabo cya guhura avuga bati nk'abakirisu cakwiye kuzo kudufasha kugira amatora agende neza, ugahura aremeye gutanga intererano ku ruhande rwabo nk'ishengero bagafasha abaje baraje kuramira amatora meza. Ekindi kumubaza ngo uvuge iya Jehova uwo menge uri kuramutega umutego umenge nimba hari nk'umunyamahanga yofasha iryo shengero ko hariya n'amashengero afashwa n'abanyamahanga, icyo umenge ayo mahera dosaba ko abanza kubwa kw'amakori ibyo naguha uko umenga harimwo nk'ugukumira. Ama ikindi nacyo yogira ko nsaba nubwo baharanira gucungira amatora, amatora ntagira ingorane ku munsi w'amatora, amatora agira ingorane mu itegurwa ryayo. Rero boza bararaba n'iby'indyane zihagaze mu bintu bya politiki, iyo abantu bariho ku rubuga rwa politiki badahuga bizana umwuka mubi mu gihe cy'amatora atahashika abantu batameze neza batumvikana, ugaduhura n'ibyo bya matora hari abatozemera ijyanye niyo myitako yaranze ibyo mbere y'amatora, kuko nk'ibyo njyane bya birumvikana ngo aha ngo babugiye gukora ibiya babugiye gukora ibiya bafutanganirijwe ingoro ahadaturire ahabigenye. Urumva ibyo n'abo bantu barakwiye kujya baravugana na seni, seni nayo igashyiramo umwete igatanga itegeko ngenderwaho ku buryo atamuntu yohohoterwa adira iby'imigambo. Harimo umunsi w'amatora kuba nk'umurorerezi urashobora gukura amahera mu ishengero cyangwa mu ishyirahamwe ryawe ukaba ufite ubutunzi kuri konti yawe, ugakuramo amahera ya deplasema kuko ahanini nayo deplasema vurishika ahantu. Nibaza ko senitarike gushyiraho intambamyi zituma bavuga bati umuntu ariko aratugora agomba nimba hari muzungu cyangwa umuntu w'umurundi y'umupartenere ari hanze yifuza gufasha ishyirahamwe ryiwe cyangwa ishengero ryiwe, ubanze tumenye ayo maheri ya doza na natamenye ko azotanga ikori muri leta. Utuhure umenga hariho n'abatoza gushyigikirwa b'amatora hejuru y'uko amahera nimba yoza yoga ari bahoza batera ingorane hariho ikori kuko abantu biragoye.
Murakoze Thomas Bishop Calixte Independance amakenga Thomas ashikijwe n'abandi badutekamo imbere. Ariko ikindi kintu gishasha avuze nuko amatora ntategurwa gusa ku munsi w'amatora, ahubwo gikorwa gihambaye n'igikorwa gikorwa imbere y'amatora, eka uruhagararwa ruhari icuka kiri kiza kiravuka buhoro buhoro. Muvuga iki ku bintu Thomas ashikije?
Aho murakoze cyane kuri iyo mvuka ema. Ikintu cya mbere abantu bateza kumenya ni uko dukwiye kugira uruhara mu biraba igihugu, hanyuma ku bijyanye n'amakenga bafise kandi njyewe ntabwo mbashimire seni kuri gicumbiro ashikije nk'uko umuvuka nyasanzwe arongo ishyirahamwe make yabashikirije ibisabwa. Hari ubwo umuntu ashobora kwiyemeza ati jewe nzokora ibi, ariko ugasanga nta buryo afise, ugasanga ibi ibyo adashobora. Nicyo gituma rero twebwe twoshimira cyane ku bw'iki kintu yiyumvire yuko ishyirahamwe cyangwa ishengero ryiyemeje kujya mu guhagararira amatora byoro kwerekana uburyo aho buva kandi ni na byiza nkuko narimenyesheje mbere yuko abanywanyi cyangwa abashyigikiye ishengero cyangwa ishyirahamwe bumva yuko hari ibikorwa ishyirahamwe riko rirakora mu mikambi ryishinze kuko mbere yuko twemererwa ishengero cyangwa ishyirahamwe hari imigambi tuba twashyize imbere muri iyo migambi rero nibaza yuko ari abanywanyi batanze uburyo bwabo cyangwa abandi bava hanze bashyigikiye nabo iyo batanze uburyo basabwa raporo yo gushyikiriza uburyo baguha icyo bwakoze urugero nibaza rero uyu muvukanyi akwiye gukuraho amakenga ku bw'iki kintu kijyanye gukumira bivanye no gushyikiriza uburyo aho buzoba bwafu twebwe twumva ko iki kintu ari ikintu cyiza cyane ikindi nagomba kongera ko kuce abagije ene pascal yari yagije nta kumira ririho ryo gukumira uwo ari wese yifuza gushyigikira umugambi w'amatora ni uko gusa bikorwa mu nzira nziza ijyanye no kunga abenegihugu no guharanira amahoro mu gihugu cyacu cy'ubundi ko nk'ubu turashima aho igihugu kigeze intambuko tugezewe hari intambuko nziza cyane murakoze
Mushyiranahime Pascal Nduwimana ishyirahamwe murongoye ririko rikora iki muri iki gihe muri iki gihe hasigaye amezi ari munsi ya 12 kugira ngo ayo matora abe mu Burundi nk'uko Thomas yabivuze igikorwa gihambaye igikorwa cyo gutegura eka kuraba ko haba icuka cyiza
yego cyane hari ngo nashimye ku kibazo nyine yarabagize kuri nyine igihe cy'amatora cyo hari ingorane amatora aba no mu kibazo kibanye n'intego zayo tugikunda kuba nyine kubaharanira bakiranira kubanizanira ibyicaro ni kuvuga abanyamigambi yeseje rero ntake uyu mwaka kugira kane twatangije isoko gatanke igikorwa twitiriye ubumwe mudasa ibite da la diversite uyu mwaka kugira kane twebwe twebwe two turashikira abantu bose tunabagira yuko ubudasa bwabo butandukanye bwabo ari ubutunzi ni kuvuga yuko mudahuriye ku mugambi kanaka ku idini kanaka ku ishengero kanaka ni kumenya yuko muri abarundi ni kuvuga yuko intego yacu isimbizo cyangwa ingozi ari uburundi ni kuvuga rero ukubwubakira hamwe turumva ko ariyo igikorwa cy'iwacu rero twebwe muri kino gihe ni gutegura imitima tukabagira yuko amatora ni evenema isanzwe ni igikorwa umuntu akwigije ibisabwa n'amategeko akora kandi ndetse ukamira iteka by'ukuri n'akajya uba urose ko kuvuga ati nanjye ku byumviro by'umugambi kanaka cyangwa uyu muntu ndumva ko nobishyigikira ukumva yuko utwawe n'ububa waritoreye kandi ukumva yuko uhawe iryo jambo mugabo byose ukabikora menya yuko nimba ibyumviro byawe bitatsinze ntacyo menya yuko uri murundi n'indi minsi bitakunze ukadushyikirwamo hanyuma mbere aho byose ukanabagira ati abadetsinze abadetsinzire bose abadetsinze nabo mbere navuze ngo ugutsinze umenga n'ikirundi cyiza urushijwe uno munsi menye ko ejo nawe bitagenda neza kandi ucushyigikiriye nawe yakurushije rero twebwe niwe mugambi muza arimwo wo gushyira barundi hamwe bakamenya yuko ubutandukane bwabo buba bwaba iby'ibisengero by'imigambi amadini amasengero ko atari ikibazo mugabo tumenye yuko turi abarundi kandi kwigenzura ati ariya twese rero make iri mu kiziriko iraca mu bicaca byose bitandukanye mu gutegura imitima kuko amatora umenga ni igikoko umenga abarundi barahamutse kandi koko nibyo uko amatora yaba haba ikibazo mugabo kandi kandi aya matora nayo n'amatora ategura ubundi buryo sipesiyare atari nk'amatora twanabayemo
icyo kibazo turakigaruka ko Mushyiranahe Aime Pascal Nduwimana ariko reka duhe ijambo ubundi munywanyi wa radio Ijwi rya Amerika Okero turi kumwe mwiriwe neza
mbaramutse
muri hega okero
turi padere mu majyaruguru ya Uganda
Uganda murafite kibazo murafite cyumviro cyo kutuvuga cyane cyane kunama ubwego seni rujeje gutunganya amatora mu Burundi gwakoresheje amashirahamwe yigenga eka hamwe n'amasengero mu Burundi kuvyerekeye uburyo ayo mashirahamwe azokoresha mu gucungera amatora mu Burundi mu 2022 duka kwijambo ikibazo cyumviro
yego ikiyumviro cyanjye Frederic ngundikiye nyakuri ibyo kuvuga ngo gucungera amatora muri abo basa nka wenda ga leta zigaragaza ko bategamiye leta ariko kandi by'ukuri nta rwego rwigenga ruba rugaragara muri ibyo bihugu by'u Burundi cyangwa Rwanda rucungera amatora ntarwo tubona ikindi kandi ibyo kuvuga ngo bakore support yo gutanga amafaranga cyangwa amahera yo gutoresha ibyo byose biraba ariko kandi nubwo bizaba cyangwa urahema birimo biraba gahato ku Barundi ariko kandi nizangaruka Barundi bazasanga barimo bagira baratanga ayo mahera ariko kandi nyuma yaho ingaruka nibo zibaho kubera ko muri bino bihugu byacu baratubwira dutanga amafaranga yo gutera inkunga amatora ariko kandi ugasanga bwa butegetsi dutoye ntawo butujyana nta naho butuvana aho ugasanga nimo barakomeza kudutwara nabo uko twebwe tutabyifuza icyo nicyo kibazo turi kugira ubwana Frederic Nkundikije nabo banyamakuru nabo batumirwa
murakoze okero reka duhe ijambo Bishop Calixte Independence kuri icyo cyumviro mushikirije muvuga ko atamashira hamwe yigenga aba muri kajya karere eka nama intereano abanyagihugu batozwa ari nk'agahato duga ku ijambo Bishop Calixte Independence
murakoze cyane twagomba kwishure muri gucacu cy'u Burundi cyukuri amashyirahamwe ari igishinga kandi n'amashengero ari igishinga kuko no ku butumire twahawe na sini umuntu wese azujya guhagarira amatora ni kugushaka kwiwe nk'umunyagihugu w'Umurundi icyo ni ikintu cya mbere kugira umuntu ategeza kumenya kuko abanyagihugu b'Abarundi nizo ntererano ntabwo umushyiramo kuko mbere aho twagiye turaca benshi mu banywanyi bacu ntagahato kabamo nibo bonyine batanga intererano zo guterera ishyirahamwe ryabo basabye ko mu bagiye guhagararira amatora kugira ngo amatora azagende neza turimo bayabiye ukubwira twebwe rero turi intumwa z'abanyagihugu bari mashyirahamwe yacu n'amashengero turongoye twagira rero turemeshe uyu muntu nta gahato karimwo ni ku neza y'igihugu n'abenegihugu umunyagihugu wese niubwiwe ni duruwa ye kujya gutora kandi ni duruwa ye kwitegurira amatora rero twagomba tumuremeshe sinzi ko yari umurundi mugabo twebwe abarundi ni amahoro kabisa kandi abenegihugu bagikora nigiye ku mutima ntagahato kagiye karabamo
igomere murakoze reka duhe n'akanya kandi Emmy Pascal Nduwimana nawe nyine mu kane gatoye cyane rwose agira icyo avuze ku cyumviro ikana makinga ashikirijwe na Okero
nabiga ndamuremeshe gusa abakana bizenge mu Burundi acyashyira no mu Rwanda ngo bigaragara ko atabigenge bw'amashyirahamwe ari kugira ngo tumubwire yuko ahiwacu i Burundi amashyirahamwe arigenga ayaduharanira icyicaro yuko ariho kandi akora neza kandi ko atadakanyemo kumbure nayo nyine uri kuramwumva udashobora kumusaha ukamwumva mugabe nagira ndamubarire yuko ahantu hari ubwigenge hariho ubwisanzure kabisa no gukora igikorwa ko ari ngaho iwacu kandi ariko arabiraba ariko avuga ko atabwigenge ndibaza n'aya matora atunganijwe n'abarundi ubwabo akayatunganya bakikenera n'amahera yabo atamfashanyo iva hanze byo muhikigwa bikanyigica mbere bikamwigica cyane
agacamenya barundi ahantu ubu bagezeho no gutungana ibyabo. Ubu ni rwego bita ubwigenge, sinzi ubwigenge bundi ashaka burengeje umuntu gutunganya iziwe, gutunganya uburundi bwiwe n'umuryango wiwe. Ubu ni rwego bita ubwigenge. Amashyirahamwe rero arigenga, mbere arigenga ariko anakora n'ibintu byo kujya yacungera adobe neza. rero bibaga yuko yohumura mbere bibaye ngombwa akaza tukazomba ikigo twebwe akumbure akazosijyana iwabo niho azotahura.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza rya gihe nk'ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Frederic, mwiriwe neza?
Yego, mwiriwe neza.
Muhiga Frederic?
Turi Ngozi.
Akandi kazina ninde?
Niyo Nkuru.
Niyo Nkuru, duga ku ijambo ikibazo cy'imviro mu kanya gato.
Ekoje ikintu cy'ambere, ikintu cy'ambere ntanguye kuvuga nuko ntanguye negura uwo mugwi n'iryo tegeko washizeho. Impamvu negura uwo mugwi n'itegeko washizeho, ujya niyo uri umuntu ufise urugo rwawe ukabuzi neza mw'urwo rugo rwawe ko ufise ubukwe, ukamenya ko ufise ubukwe ushobora kuba ugomba gukora. Niba wasabye nk'intererano nk'inshuti zawe, za nshuti zawe zikemera kegoti ndumva yuko tuzogufasha, sinzi yuko wotuziha n'itegeko ry'ukuntu. Niba dufate jewe nakoze nk'urubanza mu rugo iwanje, sinzi ko umuntu yantereye nk'ijerekani y'inzoga, sinzi yuko noca ndamubaza ati mbega wowe ibyo bitoke waganye mu iyo nzoga ati wabikuye he? Je sinari nzi kuko ariko byogenda kuko mu mico y'abarundi ndumva ko ibyo biba bitarimwo. Ikindi kandi nabo bavuga ngo amashyirahamwe ngo arigenga, je ndabona yuko ataba yigenga kuko nkaho niba amashyirahamwe yigenga kandi nabo barimwo ayo mashyirahamwe bakavuga ati ibi bintu ni byiza, urumva ko icyo byashyizweho n'umugwi bivugwa ngo urigenga, ariko tubirebye neza sinzi neza ko waba wigenga by'ukuri. Kuko niba itegeko amashyirahamwe amwe akavyakira neza, ntibari babanjije kugisha inama ayo mashyirahamwe yuko bobanza kuvuga uburyo bw'amafaranga bazokoresha iyo bupfa. Ndumva ko batari kubitinda ko cane gose, bari bakwiye rero kwikebuka niba uzi neza yuko ufise urubanza. Nturinde kubaza umuntu wewe inzoga zo guterera, ibitoke azoba yabikuye n'itonga azoba yabikuye, mwo ndumva ko uba warenze n'ihaniro ahubwo ry'urugo rwawe. Kuko ndumva nk'urwo rugo nk'ubu ushaka umuntu ashobora kuba yonarugendera nko mu gihe ivyo akugemuriye ushobora kumubaza iyo bikuye.
Murakoze.
Nayo ndazi neza yuko atigenga kuko nk'abo ntibagiye, niba iryo tegeko atanindwi irahera rigiyeho, ntitwigeze tubona mu gihugu amashyirahamwe aza kubaza abanywanyi bayo tiburya twebwe umuguyu n'uyu umuguyu w'amatora ushinzwe amatora ati wadusobanuriye gutya na gutya, mwebwe muvyumva gute?
Cya
kabiri nabwo niba bafise abanywanyi bashobora kuzokuramwo ubwo buryo, nabo nyine mwatumiye bakwiye kunsobanurira, namenya ati bafise abanywanyi bangana ukuntu wo kuti
icyo kibazo. Frederic barakikwishura
rifise abanywanyi bangana ukuntu wo mu gihugu kugira duce twumva ko naryo rishobora ku ubu ari soronka bwa buryo
mukanya ndabahakanya bagira icyo bakwishura
uburyo ngo barabufise, ariko tugasanga ari nka leta ishobora kuba irikira bafasha kugira base baravuga tuzi neza ngo batuvugira neza, kandi twebwe abanywanyi ayo mashyirahamwe atavyo turamenya.
Yego Frederic, murakoze. Mukanya baragira icyo bavuze kuvyo mushikirije, ariko reka tubanze duhe ni nakanya John. Mwiriwe neza John?
Mahoro neza.
Amahoro muhiga John?
Nje mere mu gihugu cya Malawi.
Malawi, akandi kazina ninde? Irindi zina ninde?
Mereye mu gihugu cya Malawi, muri Afurika. muri mugisagara gikuru Rirongwe.
Yego me duga ku jambo kibazo cy'imvuro turi ko tuvuga ku nama ya Seni. Inama yakoresheje igakoresha amashyirahamwe atagira ibyicaro bya politike adaharanira ibyicaro bya politike hamwe n'amasengero duga ku jambo kibazo cy'imvuro.
Jewe kubibazo cyerekeye inama Seni yakoresheje byerekeye amashyirahamwe ya aterekeye adaharanira inyungu za politike basaba uburyo basaba ko berekana uburyo bazokoresha mu gihe cy'amatora, mbese nabonye ko mu itangazo batanze basabye n'amashengero ko atorega kwerekana ahazokura uburyo. Ku ruhande rw'iwanjye numva ko izi ngingo Seni yafashe ni ingingo zerekeye kunina haza cyangwa se gutsimbataza bikomeye umutekano kandi no gutsimbataza ubwigenge bw'igihugu, cyane cyane ko tutibagirwa ibyahitiye mu gihe amatora ya mbere yaba mu gihe 2015 ibyahitiye ntabwo tubyibagira. Ni ngombwa rero ko aya mashyirahamwe nimba afite ubwigenge bwo gukora yigenga byumvikane ko icyo gihe ateza no kudatinya kwerekana aho bakuru uburyo bakoresha mu gihe cy'amatora, kuko ibyo bemerewe amategeko basinye barabizi, cyane cyane ko mu gihe iyo habaye kutekana uburyo bukwiye amatora bazokoresha amatora usanga hariho benshi bakoresha ubwo buryo mu kubafasha nko gukingira kugira ngo bashake barondere ibyo subiza inyuma umutekano mu gihugu.
Murakoze John Leka Bishop Calixto Independence mu gihe cyo muvuze cyane cyane ku byashikirijwe na Frederic Nyonkuru anegura cyane rwose iyo nama Seni yakoresheje akavuga kandi ko n'amashyirahamwe yagiye muri iyo nama ashobora kuba atigenga nk'uko umurwi Seni wenyine avuga ko utigenga na Jonas Nushimagiza cyane rwose igikorwa kiko kirangurwa mu kanya gatoya cyane rwose duga ku ijambo Bishop Calixte Independence.
Murakoze cyane kuduha ijambo uburyo twari twakishumye yuko iki kijyanye no kudusaba uburyo dukoresha aho bumva hariyo abantu ashobora kwiyemeza umugambi hanyuma ntawurangure kuko adafite uburyo bwo kurangura akiyemeza yuko azova agakwiragira igihugu cyose ariko ugasanga buze na bisi gutwara rero icyo ni igikorwa kidasanzwe twavuga yuko Seni yakoze ni buryo bwo gutunganya amatora neza kugira ngo abazoronka ako kajyo keza ko guhagarika amatora bazobe abantu bafite uburyo butomoye. Ikindi ni kuki uyu mukozi w'Imana uyu munyagihugu amaze gushyikiriza yashyikirije avuga buryo abaguhaye uburyo kenshi bashobora no kuguha amategeko atari meza kuko igihugu cyangwa umunyagihugu wese arigenga mu kwitunganyiriza ibikorwa by'iterambere cy'abanyagihugu. Icyo rero numva yuko uyu muntu ni ukuri amakenga kuko twebwe twabonye ko ari byiza cyane kandi n'abanywanyi bacu nk'uko yabishyikirije twabashikirije ko dufite abanywanyi bose rero tubuye hirya twaciye dufata komite turayibashikiriza baravuga ati iki kintu ni ikintu cyiza cyane gituma rimenyekana n'ibikorwa ishyirahamwe iriko rirakora rikorera abenegihugu. Rakoze
murakoze ikibazo nk'uko Frederic Niyonkuru ikamakenga ashikije n'amakenga mumaze kuvuga ko akatagira ke ariko reka tubanze imbere ko duha ijambo Mushenaheme Pascal Ndwimana tubanze duhe ijambo mu nywanyu radio ijwi rya Amerika nshakiye mwiriwe neza muri hega nshakiye ego muri hehe.
Hello?
Duga ku ijambo kibazo cy'umviro mu kanya gato.
Kewe kina nashaka gushyikiriza kuri ibyo byavuzwe byatunganijwe n'umukuse ninde nuko mbega nk'ubu ubwo buryo ayo mashyirahamwe atoburonka ntibatoza guhagarikira aya matora turaba ukuntu biri kubiragenda. Ikigare tunakiriye cyo gukora kugira ayo mashira hamwe genda mu gihe ubwo buryo ubwo wasanga busakuriye.
Murakoze ashakiye reka duhe ijambo kandi Emanuela mukanya ikibazo ashakiye abajije abashinga nayo twatumiye baracishura ndiwa ku ijambo mwiriwe neza Emanuela.
Mwiriwe neza ishuri ya Amerika.
Mwiriwe neza muri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda gana mu Gatenga. Nanjye nagira ngo mbaze ikibazo uwo mutumirwa mwadutumiriye.
Yego me.
Mbanje kumushimira rwose, kubashimira kuba mwadutumiriye umutumirwa mwiza. Ariyo mpamvu ngira ngo mubaze ikibazo ati se ko Seni yabashije kuba yatumiza ayo mashyirahamwe atabogamiye kuri leta, ni byiza cyane kandi koko bacumugana atabishyize hamwe nta kibananira. Ariko turebye nko muri Kongo ibyabaye yo ko ibyo Kiliziya Gatolika yatangaje bitabashije guhura n'ibyo leta nyirubwite komisiyo ishinzwe amatora muri Kongo yatangaje, bikabamo ikibazo. Bamwe bakavuga umukandida umwe abandi undi, ese aho ngaho ho biteguye bate kuzakira igisubizo nka kiriya no kuzagira ngo bahandoringe cyangwa se bakemure ibibazo byateza nyuma yaho? Ese ubumwe bwabo buhagaze bute? Ibiganiro bigeze bite hagati yabo bombi, aba ko iyo Seni ndetse n'abo banyamadini badabogamiye kuri leta? Yabasha kudusobanurira n'ibirushya b'Emmanuel ndi Kigali mu Rwanda gana mu Gatenga. Murakoze
Emmanuel. Mushyana Hemi Pascal ndubibana mutamwe mwishuriye cyane cyane ikibazo cha ahishakiye abazani ba uburyo budashobotse niba leta ishaka kugira ikigize kugira ngo ayo mashyirahamwe abandanye kurangura igikorwa cyayo cyo kugenzura amatora. Ikamuce mu duga ku ijambo kandi n'ikibazo cha Emmanuel bazaho ubumwe muri aho ugeze hagati ya Seni ekana ayo mashyirahamwe. Duga ku ijambo mukanya gatoyi cyane rwose.
Murakoze cyane. Ikamere kuri n'umwe wewe yabadije avuganga n'umugiseni waba ukigenga ni kuri umugiseni urigenga kuko n'abawuvugikiyemo harimo mu mice inatandukanye no mu migambi inatandukanye, kandi ni umugizi bamwemewe n'abashingamateka ariho bari bose. Rero urigenga rero ntahave yibaga ni umugiseni urigenga, twebwe nk'amashyirahamwe imbere twabirebera hafi igihe banabatora bamarabira niho twari turi, kandi twarabona yuko mu miganga yose no mu mashyirahamwe no mu madini bari banaserukiwe cyane. Naho ikijyanye n'amashyirahamwe nacyo sinokidako twari tuguye, ikijyanye n'uburyo bw'amahera twari tuguye cyane. Nta gishyashya twebwe ku mashyirahamwe twamatora kuba twamo turatanga aya maraporo. Ndumva ko mu bikeba ko umuvandimwe yari muri Marayewe twari gushima ngaragaza kuye gutsinda kaza ubwigenge asiga Burundi n'umutekano. Natwebwe niyo nzira umuntu anabibonamo ni gutsinda kaza ubwigenge, kandi umuntu akumva yuko yotunganya ibintu byiwe. Umuvandimwe nawe ari mu Rwanda Emmanuel yagize amakenga hatitiraga ibyabaye muri Kongo, mu ekereziya Katolika yatangagiye lega abageze gucungira amatora nabo mu Giseni batangagiye ibice by'imbere mu nama twabimo barabagize mbere uburongoye mu Giseni yarabishyuye neza. Aravuga ati ibyabereye muri Kongo bijyanye n'akamara maza avuga n'ibintu bidakorwa, ishengero rirafite ahantu bigarukira kuko ntabari yo Seni ntamara amasena abiri ari paraleli, kandi noneho Seni niyo igifite abakozi bari ku mabiro bose mugabo umuntu niyovuga ngo afite ngo yanugise ngo abaturuki ngo abacungira amatora ngoitakabuye kongo amatora yuko ngo yanye mu gitahiko ngo ataye mu bigero nziza yuko mu Burundi byari igitiza abantu, kandi ibyabereye muri Kongo byabahaye ikigwa Abarundi, kandi ngira ngo abarongoye abakatolika bari muri Kongo nyine ngira ngo impamvu sine kandi kuko tugiye gukorimo Abarundi nuko byabariye muri Kongo biratandukanye. Rero ni kumenya yuko amashyirahamwe yacu afite akarinda ahantu ageza, amadini arafite ahantu ageza.
Ndabona akanya kariho karihuta. Emi Pascal Nduwimana, reka duhe ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika Pacifica. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Muri higa Pacifica.
Nk'uko bisanzwe ndi mu Rutana.
Duga ku ijambo, ikibazo kimbuye.
Jiki wazo mfise.
Duga kujambo, iki wazo mukanya gatoye cyane rwose.
Ene kuvuga twe nk'ubwo ngaha mu Rutana je ni kuvuga nsanzwe ndi mu gihugu kiwa nyene cha Tanzania mugani hafi kumupaka iradio mgao izwi ya Amerika ntu gihuma ntawo zigituma ntirishika nishika kwe
leka icyo kibazo tuzogishikiriza abategetsi bajejwe kuraba ukuntu ivyuma bikora muravuze ko hafi urubibe wa Tanzania no Burundi hafi yo mu Rutana mu tumbi radio reka ico kibazo tuzokibaza reka duhi jambo rero wundi mwanyi Sibomana Sibomana mwiriwe neza
iyo mwiriwe
mwiriwe muri hega Sibomana
mu gisagara cha Bujumbura
yego me duga ku jambo ikibazo icyumviro mu kanya gato
yewe kibazo ni cyumviro kibazo ndakibaza umutumire
yego
kuze kuzerekeye ujya mu gwiseni waraye usoye rya tangazo yuko abazori cungera amatora babahaye iminsi 10 baberekanye ivyangombwa naho batoba bakuye uburyo none ikibazo cya mbere ko mbona nk'aba b'amadini baserukira amadini n'amashengero basanzwe bafise uburyo ngira ku ruhande rwabo none n'impaka barorinde kujana bemeze ngo uburyo tutobukura hanahana icyo kibazo mengo kirayobeye ikindi kibazo nacyo kigira kabiri hama iminsi 10 babahaye ni iminsi mike urani igihugu ukuntu kingana nti baba begeranije intara zose ya makomine ku minsi 10 baba babihejeje bari bakwiye umugwiseni utokongereza kiringo hama ikindi nacyo kigira gatatu cyo cya nyuma hama umunsi w'amatora bari bakwiye kutoreka ayo mashengero n'amashirahamwe bagacungera mu buryo bukwiye batadurumbanijwe bamwe ngo baburabutswa nk'uko vyagenze mu matora y'umwaka uheze nka ibizwa shingiro hari aho hamwe
baburaeka baguha inyishu ndabona kanya kagiye Sibomana Bishop Calixte Independence ikibazo ashikirije cerekeye uburyo n'ikibazo mwamaze kwishura ariko nashaka muduye kwijambo ku bintavuze ko ikiringo cy'iminsi 10 yabahaye ari gito cyane ngose duga kwijambo
makoze cyane ku mijambo twagomba tumenyeshe umukozi w'Imana kuko niba twebwe twaragiye mu bifuza kugaragara atora abantu bagiye sabo tugiye kurondera muri iminsi 10 ahubwo iyo minsi 10 ni myinshi cyane kuko abanywanyi basanzwe bariho mu gihugu cyose rero sinshira hamwe iyo nama ntiyajya kutubwira ngo tugende kurondera abanywanyi abanywanyi dusanzwe tubasiye mu gihugu cyose iyo minsi 10 ubwo twebwe bose mu bari bitabye inama baba abaserukira amashengero nabo baba baserukira amashirahamwe twasanzwe iminsi myinshi cyane kuko dusanzwe turi ku kivi mu gihugu cyose dusa dushaba abanywanyi nacyo gituma wumvise ko irya formulaire baduhaye umwe wese yerekana aho azokorera ufite abanywanyi ku gihugu cyose azushyira ku gihugu cyose ufite abanywanyi mu ntara imwe azushyira mu ntara imwe mwakoze
yego me Pascal Ndibimana namwe ku kibazo gishikirijwe na Sibomana avuga ko kiringo mwahawe cy'iminsi 10 ari gito nagira mubwiye icyo mushikirije
na bisiguye kare ngoga ni iki cyo ni iki cyane kuko ibyo badutumye sibigukura mu makomine yose mu ntara zose kuko mana dinge badutumye ko tubereka tati y'amashyirahamwe yacu tukabatia na ordena hasi mu kuzigike kuri twese bwa kubu bikuru kiranganze ko bwana twemeye ukanandikikete ibyo bibikura muri province no mu ntara zose tudabisanga nk'uno ku mabiro yacu ni kujyana ikepe no kwimenyekanisha yuko ibyo bikorwa kwako uzobikora niyo yaba n'iminsi itatu byari sawa murakoze
mushyanahe me Pascal Ndwimana eka turagushimiye nawe mushyanahe Calixte Bishop Calixte Independence turabashimiye kuba mwitavye ikiganiro cyacu muri sanga cy'umunsi turabashimiye kandi kuba mwashoboye kutubwira cyane cyane ibyayagiwe mu nama yatunganijwe n'umurwi w'igihugu mu Burundi ujeje gutunganya amatora seni tukaba rero dushimiye na ingenieur yadufashe mu buhinga bw'izuma na fatukarara yegeranije ikiganiro turabashimiye inshuti mwese aho muri hose mwakurikiranye ikiganiro cyacu mwisanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.